Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi na mu Kirwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu 104.3 mu shobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri Radio Yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wese twa Kaburungu Radio Yacu vewa kaburungu.com mwiriwe neza cuti mwese na mu yakunze radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Undikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiganiro cyo munsi tugiye kurabira hamwe n'abatumire ibintu Burundi bumaze kurangura kuva Buronse intayo kwikukira mu mwaka w'igihumbi 1961 turabira hamwe kandi n'abatumire bimwe mu bintu byoba byaratumye ibihugu byinshi bikiri mu nzira y'amajyambere bitashoboye gukura akarusho mu nsinzi yo kwigobotora abakoloni kugira ngo bibonereho gutsimbataza bwigenge nyakuri burimwo kwigenda ko aho kuzera inze kubijanye n'ifashanyo mu bisata bitandukanye. Abatumire bacu mu kiganiro cy'umunsi ni Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Olukom rigwanya iturire no kunyereza umutungo w'igihugu. Muraho mushikanaye Gabriel Rufyiri.
Maro neza mushikanaye mu gisigo Frederic.
Murakomengaho.
Ego turakomeye, turaramukije kandi nabo tusangira ikiyago hamwe nabo n'abatuko baradukurikirana.
Ni vyiza cane rwose tuzoba turi kumwe kandi na Eric Nsengimana mukanya araboneka akabarongoye ishyirahamwe Nyafurika ry'ugwaruka AJAP Africaine. Mukurindira rero mushyantahe Rufyiri, eka n'imbere yaho reka dutangure twifurize Abarundi ku mwaka bigina imyaka 61 numwe irangiye Burundi buronse intayo kwikukira. Reka twifatanye kandi n'abanyarwanda kuri uyu munsi bahimbaza umunsi wo kwibohora ku mwaka ugira 2019 hamwe no kuntahe yo kwikukira. Turifatanije kandi n'abanyamerika aho bari bose mu kwigina imyaka 2017 irangiye Amerika itangaje ubwigenge bwayo. Reka rero garuka kumwebwe mushyanahe Gabriel Rufyiri ku munsi wa gatandatu Burundi bwarahimbaje imyaka 61 irangiye uronse intahe yo kwikukira. Uyu munsi wagenze neza?
Ego aho tugeza jewe nari natumiwe kuduga igitega mugabo ntababeshe narabuze igisoro kweri sinagiye ariko naciye nja mu gisagara cya Bujumbura hafi hasi hadasari igitoro cyinshi. Mu gisagara cya Bujumbura rero aho twari turi ni kuri abantu barawuhimbaje ama n'igitega ahabera ibirori nyamukuru naho ni barawuhimbaje abashoboye gushikayo. Ariko rero tuvuga ko muri rusange Abarundi bawuhimbaje neza kandi barifuza rwose kwamura ivyamwa sinayo kwikukira.
Ivyamwa vyo kwikukira haraheze rero nkuko twabivuze imyaka 61 nashaka mutubwire ku bwanyu ibintu nk'Uburundi bwashoboye kurangura nk'ibihe muri rusange.
nibaza ko nohera kucivugo umuntu yigeze gutwara ubufaransa yitwa de Gaulle. Charles de Gaulle niwe yavuze ijambo ye avuga ati yakivuze mu gifaransa avuga ati sans indépendance économique il n'y a plus d'indépendance tout court. Murumva neza yuko ahashatse kuvuga yashatse kuvuga yuko igihe atakwidegembwa kwikukira mu by'ubutunzi bihari mu gihugu ntakwinjira kuba kuhari niko yavuze. Rero jewe ndemeranya nawe cyane yuko iyo umuntu atarigenga mu by'ubutunzi kuvuga ngo warikukiye biba bisa na bya bindi by'imafu ibona umwotsi uri kurafumba hari njya kifata ikigori ikota k'umwotsi mugabo idashobora gushyikira umuriro. Twebwe rero natwe jewe mfata igihugu cy'u Burundi ntushobora kuvuga ko twikukiye mu buryo teorike ingene tuvuga mu buryo bwitwa ko budafadika mugabo mu buryo bufadika nuko turikukira na gatoya kuko ndafise imvo ya mbere mbona ko tutarikukira kuva rwa Gasore abansi b'u Burundi bamugandaguye hakiri habura ikintu bita uburongozi mu Burundi. Kuva icyo gihe hakiri haba ikintu bita
Mushikane Gabriel Rufyiri munkundiye izo mvutura zigaruka ku mukanya ariko nagomba mpere ikaze kandi uwundi munywanyi Eric Nsengimana. Eric mwingaho natwumva?
Ego ndabumva.
Ni byiza cyane rwose. Nashaka turiko tuvuga cyane cyane ku myaka 61 irangiye Burundi buronse intaya yo kwikukira. Nashaka nimwe mwarakurikiranye ibirori Igitega mutubwire ukuntu byari byifashe.
Ibirori Igitega byari bihimbaye nkuko byama bihimbazwa nuko byari bitekanijwe byagenze neza. Uko byatanguriye ku mwanya biherera ku mwanya wategekanijwe watanzwe na protocole data kandi byari bihimbaye cyane rwose abanyagihugu bari bazitabye ku bwinshi ndetse n'abanyamahanga bari baje kwifatikanya n'abarundi.
Ni byiza cyane rwose. Tugarutse kuri mwebwe umushyantahe Gabriel Fyirimo ariko muravuga zimwe mu ntambamyi zatumye u Burundi budashikira ubwigenge mu byerekeye ubutunzi duga ku ijambo. Gabriel muratwumva?
Rundi agandaguwe mu Burundi hake hari ikintu bita inyuganyuga ry'uburongozi bubona kure ku buryo abatwaye Burundi kuva inyuma ya Rwagasore babaye abantu bamimazuzuye bampinga yanje bacara batubagane abo amazina yose ashoboka abo bantu bagumye bagira ku buryo mugiye kuraba kuva mu 1962 kushika ufate kugira mu 2015 ko ariho bikomeye yabaye buri myaka cumi. Buri myaka cumi haba hariho ibiza kimwe twita de krize, haba hari ibiza. Ibyo rero ni ingaruka mbi z'uburongozi butari bwo. Ibyo rero ni ikintu tugomba gukosora cyane nyamba by'ukuri abarundi twifuza gushika kuri. Kigira kabiri ni ingaruka mbi na cyone ni uko abarundi cyane cyane abagiye batwara Burundi kuva baguma babona akabi inyuma y'urugo ntibigera biyumvira yuko mu gihugu iwacu hari akabi ariko akabi baguma bagashyira ku bakoroni. Narayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi ni ijambo yashyikirije kuko yaravuze yuko rimwe na rimwe na twebwe dushaka kujya turafata amakosa tukayashyira ku bandi. Ibyo nibaza yuko ari ikintu cyiza cyane ko nicyo twita prise de conscience. Yaravuze yabivuze neza ngo dusubize agatima mpembero turabe aho tugeze nyuma y'imyaka 36 numwe ibi rero ababivuga cyangwa se abanyepolitike bibagira yuko n'igihugu cy'ububirigi cyakoronije u Burundi nacyo cyabaye okipe n'ibihugu birenga bitatu ububirigi bwarakandamijwe na Autriche burakandamijwa na Espanye burakandamijwa n'Ubufaransa n'ibindi n'ibindi murumva rero yuko kuretse n'icyo cy'ububirigi muri Afurika yuha byose kiretse byarakandamijwe ibihugu bya Aziya Amerika byose byarakandamijwe mugabo ntitwigera twumva mu majambo yabo imitwe cyose bari kwicira baguma bavuga bavuga Ubwongereza bavuga Espanye bavuga n'abaheka he mu Burundi sinzi nene twabaye mugabo Imana ikime ku mukuru w'igihugu ahari uno munsi yatanguye kumva ko ibyo bintu bidusubije inyuma turi mu n'ibyo bintu ibyo nizo ngaruka mbi mbona zihambaye cyane twagize mu gihugu cyacu aho tutagomba kubyegereza kimwe twita mu Gifaransa la resilience
Yego muravuze muravuze ko intamba mizavu hari ni kubiza eka ibiza bitewe n'abantu hamwe n'ubutegetsi bubi Eric Nsengimana nagira mutubwire namwe ibintu mubona ko Burundi bwashoboye kurangura muri imyaka 61 iheze buronse intayo kwikukira
ikibazo ntacyo numvise neza
mutubwire ibintu mwibaza ko byashoboye kurangurwa n'u Burundi kuva buronse intayo kwikukira mu myaka 61 irangiye
murakoze cyane ibyaranguwe n'idishe ntaho bisubiramo ngo bivuge nuko ubwo u Burundi bwagiye buca mu ngorane zitandukanye murabona ko hashoboye kuba amabarabara atari makeya yarubatswe muri iyi myaka 61 amashure arubakwa ariko ibyo tukabifatira cyane cyane nuvuga muri imyaka 15 iheze kubera ko niho honyene naho hagiye haraba ihungabanywa nuvuga ry'inzego naho nyene niho honyene abarundi bashoboye kwicara na gatoya bakaronka icyo bashobora gukora sino kuva Uburundi bwikukiye hagiye haraba ingorane zitandukanye abarundi barahunga abandi barangazwa abandi baricwa abandi barafungwa abandi baterwa mu ibarabara bagiye bahura n'ibibazo bikomeye bitashobora kubaha umwanya wo kugira icyo bakoze kiboneka ku gihugu cyabo n'ababa bashaka kubikora nabo nyene baraturatujwe hanyuma kandi nk'uko mugenzanje karabivuga ngo baguma bavuga ngo ntuze ngo abakoloni gute abakoloni nibaza ko muri ibyo bihugu bindi ariko aravuga ko byakoronije abandi nabo nyine babaye koronize ntibabandanije babakoroniza mugabo twebwe ububirigi bwaradukoronije babandanya budukoroniza n'uno munsi babandanya baturiko ntibashatse kuturekura ngo twigenge kuko ibihugu murabona nk'ibyakoronijwe n'abongereza barabigishije inyene biteza imbere barabareka ariko abakoronijwe n'abafaransa n'uno munsi bashaka kuguma bafashe mu kwa nk'abana babo
yego me uruhara rw'abarundi muri ivyo
n'ibibazo mwarimo bajije ariko nayo ndavuga ingorane nayo ndavuga ibyaranguwe murabona ko atari bikeya uno munsi ku makomine yose agize u Burundi umuntu arashobora kuronka ishuri ashobora kuyigamwo mu mwaka w'amashuri yisumbuye cyangwa mu mwaka wa primere akaronkaho yiga bitagoranye tukizera ko no mu minsi amashuri ya kaminuza zoba yakwiye hose ubu murabona ko dufise amashuri ya kaminuza mu ntara zikeya nka zine gusa mu Burundi n'ahandi bari kubiriko biragenda neza amabarabara intara nta ntara n'imwe ushaka gushikamwo udashobora kujamwo ibyo siko byamye ubwa mbere hanyuma kandi mu bijyanye n'intwaro ibereye ibintu byinshi byaranaguwe harajaho inzego z'igihugu harajaho inzego z'igipolisi n'igisirikare
mukanya
hariho byinshi byaranguwe
mushyana Gabriel yavuze ibintu bitagenze neza aravuga n'imvo mu kanya namwe ndabaha akanya muvu mutubwire imvo mwibaza zatumye nk'u Burundi cyo kimwe n'ibihugu byinshi bikiri mu nzira y'amajyambere bidashikira ubwigenge mu byerekeye butunzi ariko imbere yaho reka ijambo Leon Tarsis Nyomvye muri ngaho
ndabumva
muri hega taxisa nyumve
je mwere mugihuta mara mugisagara cyari wongwe
ni byiza cyane gose murafite kibaza munafite cyimbiro turi kumwe n'abatumye babiri
ego deno kuvuga kuri bijanye no kuvuga ku Burundi butari ataho burigeza ufatiye igihe hano hano abantu bose turahenda ko cyane buje umwana kugira uzomenye ko amusohoye ugusohora umwana umusigira uramuhanya mbere isufuri y'imari sahanu kumbwira ati ndakura urugo rushasha cyane ndaguhaye ibindi bintu bizotuma ubaho umugabo twebwe mu Burundi abantu badukoronije nta kintu na kimwe badusigiye twokwerekana akarwe mu gihugu cya Tanzania barasizeho barabaragi indarayi barasiga izindi nyubako nubu bashobora kuvuga ati indarayi izi nyubako zubatswe ku bakoroni cyane zakozwe mu gihe twariko turakoronizwa n'abanakana kuko nabo nyine keretse ko mu nyuma hagiye kuza bakoronijwe n'ubwongereza bari bakoronijwe n'ibihugu byose dukoroniza ari bwo Bubiligi cyane Alemanye ariko mu Burundi nta kintu na kimwe cyitwa ko cyasizwe n'abakoroni kihari mugabo ugiye kuraba ubaho Burundi bugeze umuntu avuga ko Burundi butari kumukira aracari nta ngira ngo sinzi ko mu Burundi yo bashika azogenda arabe izi nyubako nyinshi dufise keretse nk'ishuri ngira kaminuza ryayikiriri niyo twavuga ko bo basa n'abadusigaye yonyine nayo ibisigaye byose nibyo vuye mu maboko y'abarundi
ego me murakoze Leon Tarsis Nyonzi mugabo nibaza ko gushika ubu mu batumire atanu aravuga ko Burundi butikukiye nta n'umwe arabivuga gushika ubu ariko reka ijambo Gabriel Ufiri yavuze ko temera ko abantu bata makosa ku bakoloni akaba arivyo namwe muri kamuragi ariko twumva inyishu abaha tuga ku ijambo mushya nahe Gabriel Ufiri hanyuma telefone nta kuntu wopunguza wogabanya volume ko irimo ibintu byo mwikana nabi mushya nahe Gabriel Ufiri
ubundi sawa
tuga ku ijambo ego
ikintu kijyanye no kwikukira navuze nkitangura yuko atari Burundi bwonyine byakoronijwe nta byose kwisi usanga byarabaye koronije mu buryo bumwe cyangwa mu bundi ariko umuntu adashoboye kudevelopa icyo bita resiliyanse adashoboye kwiyubaka kujya muri logike yo kwiyubaka kugira ngo yikukire biragora aguma abona kabi nyuma y'urugo rwe ubyongera ngene ntera imbere sinibaza yuko
mushya nahe Gabriel ndumva telefone yawe itameze neza gatoyi ushire hasi telefone asubira gutelefone mukanya uwo turiko turakona ngaha mukurindira rero rekana duhe n'ijambo Eric nsengimana tubwire nawe nyene ibintu abona byo wabimeze nk'intambamyi byo wabitashoye guha karyo Burundi kugira ngo nabwo nyene nk'ibintu bihugu byinshi byo bikiri mu nzira y'amajambere butembere cyane rwose mu byerekeye ubutunzi ya ika imvozo bari zihe Gabriel yavuze ubutetsi bubi bwagiye burakurikirana yavuze ibyo yise ibiza abwo harimo amakudeta indyane za moko n'ibindi ku bwanyu imvo zatumye Burundi butabandanya cyane rwose mu nzira y'iterambere ni nkize
ikintu cya mbere cyatumye Burundi butabandanya mu nzira mbere nuko Burundi bwari Burundi hanyuma abantu ze la Belgique igashaka ko n'Ubufaransa bakorera kuri programme zabo so nibijanye na nico no kwita intumbero y'igihugu aribo bari mu bategura ingene igihugu cyotunganywa kandi bari bafite n'ijambo rinini ya kubera ko ebijanye n'amafaranga Burundi buzokoresha bategerezwa kuyemera cyangwa bakayahakana murabizi ko umuntu afise ko novuga ingufu mu bijanye n'amafaranga ntiwashobora kwigenga ni nacyo gituma mwabona iyo hageze igihe bagasha hagira umutegetsi avuga ati reka dushake kube tube abarundi ibintu tubihindure haje demokrasi nka ntunze nka uyu ndadaye Melchioro yaraje aje avuga ati ubu tugomba ko abarundi bigenga by'ukuri bashobore kugira bashobore kunywana bishire bizane mwarabonye ko bace bamugandagura kandi ntihabe n'icyamira kubera ko ntiyarashigikiwe kandi abari bafise novuga batoto komandema kugira batware barabo bakoloni nyene bakolonije bagumye bari hafi Burundi kandi mu kuba hafi Burundi ntabwo bari hafi ngo bariko barabufasha kugira bashobore gutera imbere ahubwo hari mu ntumbero yuko bakora ibyo bashaka bagakoresha Burundi icyo bifuza ni ingorane ya mbere yatanguye guhagarikira ngaho kubera ko ibijyanye n'amafaranga byose baba aribo babifise no kuvuga Burundi ntibwigeze bwigenga cyane mu bijyanye n'ubutunzi barige barateye imbere twariteye imbere turashika ku ntambwe yo kuvuga ngo politike macaye mu bijyanye na politike ngo turarose ntayo kwikukira ubu nitwe tugiye gufata irya mbere ariko mu bijyanye n'ubutunzi barabugumya baguma batwereka ko ibintu byose dutegerezwa gukora dutegerezwa kubanza kubasaba impanuro bategerezwa kubanza kubyemeza kandi no gushika n'ubu muri 2015 niho abarundi bagiye kuvuga bati oya ntidushobora kuguma tuvuga ngo tuzokorera ku mahera y'umunyamahanga reka tugire twebwe abarundi tudevelope esprit yo gukora nk'abarundi twumve ko muri make dufise dushobora kugira icyo dukoreye igihugu cyacu dutunganye amatora atabandi bantu barimwo abashaka baze badushyigikire abadashatse bareke mugabo Burundi
bubandane
ikomeye cyane rwose yatumye Uburundi busubira inyuma
Mushena Gabriel Fidi Mushena Leon Tarsis Nyomvi eka na Eric nkuko tubyumvise bose basa n'abashaka amakosa ku bantu bakoronije Uburundi mu bijanye n'ukuntu Burundi gushika ubu butarashobora gushika ku ntambwe bwari kuba bushitse ko iyo hataba izo mvuzo zose mwebwe ivyo mu bivuga kwe
nababwiye imvo ituma sinzi ko ubwambere nababwira ingene ibintu bimeze uno munsi mu bijanye n'ubutunzi Uburundi nicyo gihugu ca mbere gikenye ku isi umwana umurundi aronka amadorari angana $308 mu mwaka no kuvuga aronka munsi y'idorari imwe ku munsi igihugu bice birenga 72 by'abarundi bari munsi y'urugero rw'ubukene gwemewe ibyo rero ni ingaruka mbi mu bisanzwe z'uburongozi twebwe nababwiye yuko kuva kwa gasore agandaguwe bunyamaswa n'abasi b'u Burundi igihugu cyake kija kiburi ikintu bita uburongozi nyabwo bubona kure icyo nico twomenya uko bigenda kose kuko ivyo kuvuga hari abantu bavuga Eric jewe ndamwumva namugezaje ndamwumva hariho imvugo ya politike iri mwa kino gihugu cacu cukurondera yuko abanyamahanga aribo bagereka ibibazo kuba tutaremera yuko ibibazo biri wacu kandi ijyo ibona mu migambwe bariko barashwana aba bacha bavuga ngo ni banaka mu mashirahamwe bariko bacha bavuga ngo ni banaka umuntu aguma yibaza abo banaka ingene umuntu w'umugabo cyangwa umuntu w'umupfaso nakuze afise ubwenge amaze imyaka 63 ningahe yikukiye aguma avuga uwundi mugabo wundi ibyo bintu n'ukuri n'agatukisha ku gihugu kewe mvuga nti ikibazo cy'uburongozi kiri wacu ntikiri mu Bubiligi ntikiri mu Mbande ntikiri muri bariya nyamba ibihugu bya Aziya byose uno munsi byarashoboye kuba byarabaye koloniye hanyuma mugabo bikaba byashoboye kwikukira mu by'ubutunzi natwebwe birashoboka gusa nitubanze twumve ko tugomba gukora tumemera kurya ivyo tubiri yakuya mwa kino gihugu cacu abantu bashaka kurya badakoze abantu bashaka ivyo n'ibibazo bikomeye cyane
Eka dijambo undi munywanyi wa radio hejuru ya Amerika Maniraho Joseph mwibeneza
Ironeza ku Amerika
Muraho murakomeye muri hega Joseph
Avuga na mani roho Joseph ndi burera mu majyaro guru Rwanda.
Ni nziza cyane gose murafite kibazo murafite cyumviro turiko tuvuga ku myaka 63 no muheze urundi gwikukiye Rwanda uyu munsi ruhimbaza munsi mukuru wo kwibohora tukaba tubiko tuvuga kandi kujanye no kuronka ubwigenge ariko tukaba turiko tuvuga kandi ubwigenge mu byerekeye utunzi twa kwijambo ikibazo cy'imvira
kibazo ngewe ngira baza urabona rino ibihugu byo mu karere byabonye ubwigenge nizihiza ubwigenge ariko mbona urabugo bikomeye ubukoroni bukiriho kuko ni gute igihugu gifata umwanzuro kirukuye mu baturage imbere na leta ubwayo ariko bira bihugu bikomeye bikabifatira ibihano ndabona ubwo ari ubukoroni kandi buracyahari.
Murakoze Maniraho Joseph Mushena Eric Singibana icyumviro cya Maniraho Joseph mu kivuga kwiki
avuga ngo ubukoroni buracyahari mugabo nariko bandanya mvuga ko ubu ibintu biriko birahinduka nk'uko mwabyumvise kuko muri leta barashobora gufata umwanzuro w'ibikorwa bazokora bakoresheje amahera y'iwacu nk'abarundi abarundi baratanguye kumenyera gutanga amakori bakamenya icyo akora abarundi batanguye kumenyera gutanga amatagisi ubu ahantu hose obere kila bitunganya neza kugira umuntu wese ashobore kuriha ashobore kwiteza imbere igihugu gitera imbere. Rero ibijyanye n'uko twaba tukiri mu bakoroni uyu munsi sinibaza ko ari ibyo kubera ko impinduka ni tugeze ku ntambwe ishimishije y'ukubivamo ni nacyo gitumanye n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu General Major Vice ndayishimiye. Umunsi w'ukwikukira yavuze ati mu kindi gihe cyo kwikukira bariko baravuga ati muzotondeka ingoma 60 na zingahe yavuze ati ni ugufata tugatangura novuga igice cya mbere gishasha gishasha kubera kugira ngo Uburundi butangure igikorwa cy'iterambere tuve muri ibyo z'ukwiyumvira ngo baradukoronije abakoroni ngo bariko baraducinyiza uno munsi ntibakiducinyiza uno munsi abantu barize uno munsi dufite inzego z'igihugu atagitutu bazitera uno munsi tugira icyo twakwita cooperation ziganyaganya mu bihugu abatabyumva bose muraza kubibona ko batagira barabareka ushaka gakurikira ushaka kareka. Rero uno munsi twatanguye novuga intunze twatanguye fazenziza kugira ngo tushobore kugira igihugu cyacu dushobore kubandanya mu iterambere igihugu itera imbere.
Mushyana Gabriel Rafiri kuva Burundi bwikukiye mu gihumbi 1962 intambwe ishimishije iramaze gushikwa ko nk'uko tuvyumvise kwa Erika Zeman.
Oya jewe nibaza yuko nababwiye ko mwakiro gihugu cacu ikintu kidufise cingorane ku Burundi bwikugana ikibazo c'uburongozi na ingaruka mbi hamwe no zivuga sinzi ko tworamuka tuzi nyinshi mugabo nibaza ko twoja kucokorwa kugira ngo tubone neza hari byagiye birakogwa bagenzanje bavuze ngo bavuze yuko ngo bakorona cyangwa kimwe badusigiye jewe sinibaza ko ivyo bavuze ari byo tushaye guhere ku ikawa mu myaka yahera yari ihari mugabo umwimbo wayo waramanutse kugera ku 25% gusa none nabakoroni batumye iyo kawa ihera gutyo oyi kandi aribo bayizanye ikawa yazanywe n'abakoroni nyamba abo turi kumwe batabyibuka ndabibibutse kwitwa bimoko bariko baca amabarabara hari wavuze ngo nta kintu kimwe bigeze basiga amabarabara yose yaciwe ku makoroni ayandi nayo yasubiye gucibwa kuri bagaza ibyo nibaza ko abyibuka amahinguriro nta hinguriro na rimwe gihugu rirasaba gisubiye kubakwa atari harayubatswe ku bakoroni
nayubatswe kuri bagaza nta rindi hinguye na rimwe gihugu ahubwo naye hari uno munsi ariko aratembagara mugende murabe ubuzima bwa Kojerko mugende murabe ubuzima bw'amahinguriro menshi menshi ayandi yarugaye murabizi na mwebwe rero ijyo twogwe hari kindi kintu
icokorwa mushiga ntahe Gabriel
sinzi ko bije yoba ayizi ubu Burundi buheranye amamiliyari darenga 400 hanyuma Burundi byinjiza mu makori n'amatagisi miliyari 200 niyo biteze kuzogira ibi kuzorona ibi amamiliyari ashika hafi 100 azosabwa bakoroni nyene muri ko Eric ariko aravuga rero jewe nibaza yuko ntababesha urerure mugabe cyo shigikira kandi nemeza ni imvugo y'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu uba avuga ati ntiduzopfa dusubiye kuvuga ngo abakoroni ijambo abakoroni yavuze ko abarundi badakwiye gusubira kubivuga tuguma tubagiriza
tubagiriza abakoroni mukanya Eric Sigmana gira icyo bivuze ko ariko nagomba duha ijambo Leonard decisif niyo nkuru muraho
Plinga mwaramutse tanje niriwe ngaho muri studio cy'iki cyane kanongere ndamutse nabatumire mwasubiye uyu munsi
barakumva mwiwe neza muri hega niyo nkuru
yego nuko mwizondero je nitwa niyo nkuru Leonard uvugana ndi mu gisagara cya Makamba mu bumanuko bw'igihugu cy'u Burundi nabakurikiranye cyane nagira ubwa mbere ngeza abarundi basi ku imyaka 61 iheze twikukiye hanyuma nagiye ndumviriza na cyane cyane uko abo batumire bariko barabisigura imbere yuko ndababaza ikibazo nagomba se n'utanga icyumviro cyanje yego niko Burundi bwari kukiye turabibona mu by'intwaro ariko ntituvuga ngo tuba ari kukiye cyane mu by'ubutunzi nkuko iki kiganiro mwagitunganije na cyane cyane mu by'ubutunzi nashaka se n'ubaza akabazo gatoya mbega nk'abahinga babibona uku kwikukira kw'igihugu cy'u Burundi kwikukiye mu bihugu mu butunzi ibangereranize na cyane cyane uko Burundi bwari butunze mu bukoroni niko Burundi butunze gutwarwa n'abarundi bangirire ukugereranya barabeho Burundi bwari butunze cyane naho bwasubiye inyuma
murakoze Leonardo de Sifani nkuru Gabriel Rufyiri mukanya gatoyi cyane gose mu munota umwe mu munyisho
sindabutebereza igihe cy'abakoroni ifaranga ry'ububirigi ryavunjwa ifaranga ry'uburundi mugende mubaze abahinga b'iby'amafaranga barabibabwira amafaranga y'ababirigi n'amafaranga y'abarundi yasa n'ayangana kugera mu gihe kitari gito yagiye araduga atagaciro atagaciro uno munsi ifaranga rimwe ry'abanyamuraya ariryo ryavuye rifatwa n'iry'ababirigi rijamo ufite ifaranga rimwe ry'abanyaburaya usabwa hafi 400 y'amarundi icyo kimenyetso cyonyine nibaza ko mucamwumva icyo gisigura dukuvuga ko ibintu byonone ugomba kumenya igihugu gituje ariko gikenye urabishyo twita mu gifaransa le pouvoir d'achat ububasha bw'umunyagihugu mu bijyanye no kubaho kwa minsi yose ibyo rero nibaza yuko ikibazo baje kirahambaye cyane nibaza ko inyishu ndayitanze kandi yumvikana neza ifaranga ry'uburundi icyo gihe ryangana n'iry'ububirigi mugabo uno munsi ifaranga rimwe ry'ibinyaburaya rivunje 400 y'amafaranga y'amarundi
Eric Singimana mugira icyo muvuze kuri icyo kibazo cya Leonard Decisif niyo nkuru hanyuma muce mugira ko no ku kibazo ekano ku cyimbo cyashikirijwe na Gabriel kivuga ko tanywa ko zabandanije kuduzwa no gusanwa amabarabara nkuko vyakorwa ikamahinguriro nkuko vyakorwa ku gihe cy'intwaro kava mahanga
duga kujamo ndagira ndabusabe aca mbwira ihinguriro rimwe ryubatswe kuva mwiza byo gihe ariko aravuga ihinguriro rikomeye ry'igihugu nagira ndababwire aca avuga mu ntunge uno munsi n'amahinguriro yitwa ko ahari ntitugira ntidushobora kuronka ifana ntidushobora kuronka amazi ya kinju ntidushobora urayerera ntushobora kuronka isukari urayerera ahantu hose na buseko yitwa ko yubatswe ariyo abapride ntushobora kuronka isima ya buseko
duga kujamo mushyigana he Eric
murakoze cyane nkuko nawe nyina giye abivuga ibijanye no kubura ku bintu nibaza ko bitajanye no kubakwa zinama ahinguro yarubatswe nkuko bivuze hose ko yarubatswe fomi yarubatswe umwavu bakora mu Burundi nta mwavu bakura hanze ni ihinguriro rikomeye rikora umwavu mu gihugu cy'u Burundi hanyuma hariho n'ayandi mahinguriro menshi yagiye navuga mu gihugu hanyuma ku bijyanye no kuvuga ngo ntavana nta kinju amahinguriro akora amazi nibyo utanyoye kinju uranywa kandi utanyoyeka akandi uranywa akwavi utanyoye akwavi uranywa egleota makamba hari ingurero rikomeye rikora amazi gitwa egre water kubijyanye nabyo no kubura icyo ni kibazo kijyanye n'iby'intwaro no gutunganya neza ibintu kugira ngo bishobore kuboneka nuko washyira ingufu kubijyanye n'ababijejwe kugira ngo bishobore kuboneka ngo nta sima nta icyo ni kibazo kijyanye n'abajejwe nyine kugira n'ikibazo kindi umuntu yo novuga mu gutunganya ikindi kiganiro kugira ngo dushobore kugica hirya no hino turabe ni kubera iki ibyo bintu bitaboneka mukanatuma ko n'abajejwe amahinguriro bakavuga igituma bitaboneka ariko ko babyo ko ba amahinguriro yatubatswe ibyo sibyo amahinguriro yarubatswe amabarabara
navuze amahinguriro ya leta sosuma navuze ihinguriro rya leta rimwe ryubatswe rimwe atari za tembagaye
ari izatembagaye nizubatswe hariyo
kumabarabara twebwe mu Cankuzo
niyo mvuka twagenda amasaha 12 kuva mu Cankuzo gushika i Bujumbura uno munsi n'urugendo rw'amasaha 6 ugeze i Bujumbura ibarabara iryo ryonyine n'akarorero keza ko hari barabara ryubatswe amabarabara menshi yarubatswe
ntabwo
yubatswe kuraba ati none se ibyo bintu byubatswe biriko bifatwa gute
reka twibutse ariko twumviza ko bakumviza iradio hejuru y'Amerika Samiana i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda turafise undi munywanyi Sylvestre Habonimana muri Veneza Jahan humvikana mushikirize ikibazo cyangwa icyumviro Sylvestre Habonimana
Ego metravu baneza
muri hehe muri mugwamo gwinshi ariko raba koja ku ruhande hanyuma muri hehe
Ego reka nje ku ruhande ano ateka nye etoy
Duga ku jambo ikibazo cy'icyumviro
ego hama twetwaje kuvuga yuko ukoni mu rundi wacu hari nikimenya menya igikoni cy'igihari wabona n'ijambo umukuru w'igihugu yashikirije cyari munsi twibuka intayo kwikushyira yanyasaba yuko mu gisagara cya Gitega ko hoba bwashyiza bakashyira ikibutso kiranga yuko abadage bo bakoronije iyo nteranyo narifite
ego murakoze Sylvestre Habonimana ikiro cyuko abarundi koronijwe ico ni cyumviro cha Sylvestre Habonimana aha iwacu twebwe si ko tubibona eka n'abatumiri bacu kwari babiri baravuga ko hakiri ngorane mugabo bavuga ko bagikoronijwe nagomba tugaruke kuri mwebwe mushya ntahe Gabriel Rufiri mutubwire cyane cyane ibintu mubona ko byokorwa kugira ngo hakosorwe ibintu byose mwavuze intamba bizabaye ika ivonishi mwazivuze imyaka hahe imyaka 10 Burundi ukaja mu kaga haba kuryana hagati y'abanyagihugu haba amakudeta ivyo vyose mwavuze ko byo byatesheje umurindi Burundi kugira ngo bushikire iterambere nyakuri ibintu kubwanyu mubona byo korwa n'ibihe kugira ngo hakosorwe amakosa yose yakozwe muri kase n'ibi
ibintu byokogwa n'ibintu bijya ubwa mbere no gushiraho ikintu bita intwari igendera ku mategeko kuko mwa kino gihugu cyacu kuva igihugu cyikukira bamaze guca umutwe rwa gasore nabivuze aba udonye barundi bacamera ko gusimbira hamwe kuburyo umuntu afite inguvu ari wacyumva ko yohonyora uwundi
mugabo igeze kugendera kugutwa ikize bita mu gifaransa etat de droit ni kibazo gikomeye cyane umuntu afite ubutegetsi wese acha yumva yuko mengo ni kibazo rero twipfuza yuko icyokogwa ahantera kama abanyepolitike ihereye ku mugambwe CNDD-FDD n'abawugize batwara bashireho amategeko bubaka amategeko ku buryo bagira ntuze abantu bajaho baje mu mategeko mugabo ntibabahinduka amategeko icyo kintu mu burongozi ni kintu gikomeye cyane bubake a system mugabo ntibubake umuntu urumva turafise ukuntu twubaka umuprezida uyu uriya bubatse umuntu bubaka amategeko n'icyo cyo kumatira n'ibyo bibatse kuko umuntu ntiyamaho umuntu arapfa akagenda ariko bubatse amategeko umuntu arapfa cyangwa akagenda ibintu bigaheza bikatumbera ariko ibintu byo cyo kintu twamara kubaka amategeko kandi tubatogira ama reforme politique
Gabriel
economique reforme administrative
n'ukuvuga kuzana Gabriel Firi muravuze kubaka
ubona bakaruruga sanze igipolisi cyarubatswe
muravuze kubaka umuntu no kubaka amategeko mudusigurire muduhisiguro kugira ngo nabatwumviza bumve bategere neza ibyo muri ko muravuga
kubaka amategeko no kuvuga yuko bazana bahinga bakomeye cyane mu kubaka amategeko bagaca bubaka ikintu bita system politique kuburyo intwari ikora akazi kayo ubu tungane ukora akazi kabwo inama y'amategeko ikora akazi kabwo hari ibihugu byinshi byabishoboye mugabo twebwe n'uno munsi biracyatugoye gose kubaka amategeko rero barubaka amategeko ku buryo umuntu naho yorondera konona ibintu bigakunda kwa byonona kubera urwego rumwe rurambo muri muri Amerika murabibona murabona yuko ashobora kuza umuntu ashobora kurondera konona ibintu mugabo ingene system ya Amerika yubatse naho ari umuprezida agomba kubyonona hari urwego rumubuza ruti ibintu bishoboka mugabo twebwe iwacu usanga umuntu umwe ari watwara ibintu byose ubutungane ari watwara inama shigamateka n'atari byitwa ngo inama shigirigenge usanga
itigenge
ibyo rero nibaza yuko niwe ngo amategeko hagashakwa n'uburongozi bwiza bizotuma dushobora gutera imbere mugabo rero abanyepolitike muri rusange ntibifuza kurekura abanyagihugu nabo ukuri umengo sinzi ibyo barimo mwiyumvire reka n'akaro gasaze kikandi kubona abantu batwara bashobora gutunganya ibirori by'igihugu bigacegwa amasaha abiri bigacegwa isaha ibyo bintu tukiri ngaho kiwe numva tukiri inyuma cyane cyane gose mwiyumvire ibirori by'igihugu byatunganyije bigacegwa amasaha abiri ibyo ni ibintu tugomba gukora ku buryo atamunsi atamufata n'umwe muri leta bashobora gucegwa n'abandi bantu basanzwe
mukanya mushanahe Eric Simana namwe turaho akaryo ko kugira ngo mugire ico muvuze ku bintu byo korwa kugira ngo amakosa yo yarakozwe muri kahise zamvu zitandukanye mwashikiriza kugira ngo mugire ico mutubwiye ku byareke ibintu byo korwa ariko imbere yaho reka ijambo Abdul Hamid Nyandwi muraho muri hega Nyandwi
Je muri umwanya ndi mu gisagara cya Bujumbura ariko nsanzwe mba mu Kayanza mu ntara ya Kayanza
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite ikimbuyo turi kumwe n'umushinga ntahe Gabriel Ufiri tukaba turi kumwe n'umushinga ntahe Eric Sengimana duga ku ijambo ikibazo cy'ikimbuyo
ndasize kwanza ikibazo hanyuma nkagira n'ibyiyumviro bishika nka bibiri ikibazo cya mbere mbaza ndebe ndabaza ati burya ibihugu byo muri Afurika hoba hari bwagere yuko twikukira mu gihe twagwanira nta yo kwikukira ndabaza hoba hari bwagere hanyuma ikindi nacyo jewe ndavye nko mu bihugu byinshi bya Afurika aho mperereye nkara nko mu Burundi aho mperereye ndabona icyambere cyocyo cukisega cukikedugivize ubukene tutabikukira mu bijyanye n'ubutunzi ndabona yuko umengo biracyagoye cya mbere ni uko amaleta hariyo banza kuraba uburyo ateza imbere ibisata bijyanye n'ubutunzi ukubaho kw'abanyagihugu hanyuma ikigira kabiri ni uko abategetsi na cyane cyane usanga iyo bashyitse ku butegetsi baca bakumira bagenzi babo ugasanga hari himigikana k'abanyagihugu bayiho nabi abanyagihugu rero babayiho nabi ucusanga muri vya bintu bijende kwifukira ivyo bihugu umengo biracari impingi iracari ndende kuri bo enacho gituma twasaba na cyane cyane amarita bari ku butegetsi ibintu byo gukumirana gukumira barundi bagenzi cyangwa abanyagihugu bagenzi babo yuko banza kubihagarika hamwe bagasenyera ku mugozi umwe.
Murakoze Abdul Hamid Nyandwi mukanya ndasaba abashinga ntawe bagira icyo bavuze kuri ibi bibazo bitatu mushikirije ariko reka duhe kandi n'ijambo hundi bunywanyi Richard Hatungimana muraho Richard muratwumva
yego ndabumva
muri hehe
tumusaga cyangwa
ni byiza murafite ikibazo murafite icyumviro
yego ko bijanye no kwikukira ngo igihugu hari hageze ko kikukira kuko atuma bageze kujya genda ibihugu byose byagiye biraraba afite no kwihageze ko kikukira kandi iyo ugira ngo binatu no kwikukira ipinda kare ikintu gice kiba mu myaka itatu nicyo kiba cyuzurwa nyine ibintu cyangwa umuntu agenda buke kuko burya yabugera bati ni abako ni badukoroneza ari n'ubuwa abyumvira nuko nk'ubyo byokunda nibo bantu tuzahanga nabo babona akantu gatoya kagenze neza mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bakavuge bavuga gusa akantu kabaye nabi icyo gituma rero njya kubikubwira ari ugenda buke buke amagazi washira ku bazoshika tuzongera buke buke tugiye cyane ubu ntitwoshobora tubishyira ku ntitwoshobora kubishyira ko ubwo nyine icyo ngiye cyanjye ni iki.
Murakoze Richard Hatungimana reka Gabriel Rusiri mugicho muvuze kubyashikirijwe na Abdul Hamid Nyandwi girati bega hari bwagire ko ibyo bihugu byinshi byikukira ibyo tubona harimo no Burundi akaba kandi yabajije ikintu kibazo avuga ko mu gihe cyose igihugu kigisega niko ni jambo yakoresheje ubutunzi bw'igihugu butigenga budatsimbataye byo kumara ikibazo yavuze kandi ikibazo c'abategetsi bakumira abandi duga ku ijambo mu kanya gatoya cyane rwose umuntu umwe mushyira na Gabriel
ibyo bibiri byanyu mu bwiza cyane ndabivuga kuko turabihurije ko n'ukuri turabihurije ko nta nibyo nagumye mvuga n'ubundi nagira mvuge ugisega ukireka amaboko kuvuga ngo wari kukiye umuntu aba ariko arihenda twari kukiye nibyo kuko nta tukibona za gutegeka ngaha mugabo nibaza yuko ikibazo kiri wacu no munsi hanyuma rero yabajije ikibazo ati mbega twovuga ko twiku hari bwagere ko twikukira ahubwo je no kugira twari twaratebye imyaka twatwawe gufunira buhoro twari twaratebye uti kubera iki mbega imbere yuko u Burundi abaza abadagi baza haba mu nyuma hakaza babirigi bashi barabwa na nation zimwe jewe nibaza neza yuko u Burundi bwari butwawe ku cyami uravye ingene ntari rugamba yatwaye u Burundi ukaraba ukungene mwezi gisaba yatwaye u Burundi n'abandi bamwe batari bake cyaragaragara yuko muri kijya gihe twarimwe cyaraboneka neza ku Burundi bwari butwawe neza ibyo yego nibyo nihabura ibibazo mugabo shari cyo gihe nyene rero burya ibintu bijanye n'uburongozi siri n'umuntu yiga mu ishuri iri n'umuntu avukana mu ishuri gusa umuntu agenda kubibagarira neza kuko uburongozi sibyo biharo birafise n'ibindi bya siyansi birafise ibyo bijejwe birabwa mugabo ibintu ngozi keshi wa mumuntu nicyo gituma nibaza neza yuko nabantu bashobora gutwara kandi bigakunda ko batwara neza kandi bakanywanisha abantu bose twebwe rero kandi murabizi umukuru w'igihugu niwe yavuze ati ku gihe cy'abami hariho ama industry twaracura imiho cura amasuka n'ibindi njyewe nemera neza nuko ivyo by'ubukoroni bitari kuba hakaba icyo nokwita cooperation abazungu bakagira cooperation bwo ruka nabo bashaka inyungu jewe nemeza neza yuko abarundi bari gushika kure n'ijambo rimwe naho bari kumara naho ahubwo naho batari kuza tukagira kimwe ya cooperation ganyaganya cyari kugenda neza mugabo abarundi n'ubu je nifuza yuko twova mu byo bintu byo kuma turondera ibibazo dufite tubigere ku bandi ahubwo tuduke twebwe twiteze imbere kubona ababyiye hari ibihugu byinshi byabishoboye cyane cyane byo muri Aziya
ego me Eric Sengimana namwe mu gihe cyo muvuze cyane cyane kuri ibibazo byashikirijwe n'umunywanyi Abdul Hamid Nyandwi yavuze ku bibazo bitatu na nibaza ko umukiri ibuka ego ya abaje niba hari hageze ko ivyo bihugu vyikukira aravuga n'ikibazo c'ubutunzi ibihugu gushwa ubu bigisegereza akavuga kandi n'abategetsi bakumirana duga kwijambo mu kanya gatoyi umuntu umwe ndabona akanya kihuta
murakoze cyane kuri ico cyo kuvuga ko igihugu kitari bwagere ko cikukira ibihugu bitakoronijwe araraba nka Ethiopia arabe urugerigeze ko arabe n'ibindi bihugu bitashoboye kuja mu bukoroni arabe aho bigeze ni ukuvuga ko kudukoroniza badusubije inyuma ahubwo kubona baragize baradukoronije hanyuma bakabandanya badukoroniza nico novuga ko cari kibazo gikomeye kuko nido byatumye igihugu kitabandanya gitera imbere kuko bagumye bashyira inzego zidakomeye zishobora guhagararira Abarundi hanyuma kijanye nacyo no kuvuga ati ibyokorwa ni iki ku butunzi novuga ko uno munsi ibyokorwa ari ugushyiraho inzego bakaziha ubwigenge umuntu bamuhaye amabanga bakamureka agakora ibikorwa byiwe hanyuma agatanga raporo bakamukurikirana gusa kugira ngo ibikorwa ashobore kubikora atekanye hanyuma kandi umuntu wese agakora icyo gukora kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere umuntu akamenya ko ariko akorera Abarundi ntibamushyire mu mabanga ngo ace yumva ko ari amabanga ya famiye cyangwa ari amabanga y'uwamusizeho nawe nyine akamenya ko umuntu amaze kuzezwa nga aca bundi muntu no kuvuga ko aca adasubira kuba w'intara adashobora kuba umugambwe adashobora gusubira kandi kuba uwagatumba ariko akumviriza Abarundi n'Abarundi kazi bose
tumwibutse inshuti mwese ko muri kamera abandanya kumviriza iradio hejwe ya Amerika turi kumwe ni kuri Chartier de Jackson Gatabo muraho murakomeye
alo
murakomeye muratwumva
yego ndabumva ndakomeye
muri hehe
namwe murakomeye
turaho muri hehe
turi i Burundi mu ntara makamba muri komine kayogoro muri zone gatabo
nziza cyane gose ikibazo cy'imvuriro mu kanya gato
ai ikibazo nari mfise nagomba kubaza abo batumire none habuziki kugira ngo ibihugu bya Afrika bije hamwe kugira ngo bishinge leta imwe kugira ngo izinjyane usanga ndi muri politike zihere kugira n'ubutunzi bw'igihugu bwiyongere kandi tuzi ko twikukiye
murakoze ni kuri Chartier Jackson Gatabo ku cyo kibazo Gabriel Lufiri tuga ku ijambo mu kanya gato
ego munagomba bwa mbere banze shimire Eric ibaveje gushikira turabihurije ko ntacyo ndabivuga ko no kuri n'ibintu byiza leta igomba kumva yuko igomba gushiraho inzego zikora hanyuma badakoze nabi bakaba zibofrodera havango kubasusurutsa bakabasusurutsa bakabarungika muhira kuko nibo bantu batwicira igihugu abo bantu barondera kurya ibyo batabiri yakuya hanyuma nishe kuri ikibazo cy'umunywanyi ahejeje gushikiriza nibaza yuko ibyo biri muri byangorane y'uburongozi navuga ibihugu byinshi bya Afurika abantu benshi bafite ikibazo cy'uburongozi Afurika ibihugu bimwe biramaze kubirengera mbwabo n'ibike cyane tukifuza yuko nk'uko abivuze Afurika murandabiraba iyo bakoranye bagiye ibihugu byose bya Afurika bigiye mu Buyapani bigiye muri Amerika bigiye muri Turiki bigiye mu Burusiya ukamengo turabana baguma bafatwa mu kwaha n'umuntu wese yateye imbere ibyo bintu tabyikuye mu mutwe ngo twumve yuko mba kwiteza imbere twebwe nyene hanyuma dufashanye n'ibindi bihugu tuzoguma turabasenzi ibyo bintu abantu batwara jewe bivuze n'umuzogoma ndabivuga iki cyumvira cyikije n'icyumvira gihambaye cyane n'ibyara bazokirwanya kubera bagomba barondera ubutunzi bwacu mugabo ico nemera nuko tuzoshobora gutembera ruko tubonye abantu babasuma batwara muri Afrika abo bantu badabanje gushirwa kure mugenzi bazo bizoshoboke nuko abayene gihugu b'abanyafrika bazokumva kwirwara icabo kuko abantu batwara muri Afrika bigira utumana umego utumana two kuyisa ibyo bintu rero byuko bigira utumana two kuyisa n'imiryango yabo bagaca bareka abanyagihugu bakaba mu bukene butagira izina niyo bora cyane mugaba abanyagihugu nibacu ubwenge hanyuma tukarunka n'abarongozi bafite imbono ya kure y'imyaka 50 myaka ijana ndabugije ko bizobishobora mugabo ingingo yuko bihugu bya Afrika byoja hamwe bigagira leta zunze ubumwe za Afrika izo tuba dushika kure cyane
namwe
biragoye mugabo bizoshoboka ndabyeze
yego namwe Erika Segimana ku kibazo cy'imvuro cyashikijwe na ni kuri Chartier de Jackson Gatau duga ku ijambo mu kanya gato umuntu umwe
Hello
duga ku ijambo cy'imvuro cyashikirijwe na Jackson Gatau cyuko Afrika yari kwe kuja hamwe ikagira leta imwe ikafaranga rimwe duga ku ijambo
murakoze cyane ibyo uno munsi sinibaza ko byokunda kubera ko kugira ibyo bishobore gukunda ko Afrika ishobora kuja hamwe ikagira ifaranga rimwe ikagira leta imwe ibyo bisaba ibintu birebire bisaba ko daboro ibihugu biba byamaze kwiyunga mu bihugu bikabwira ibihugu bikomeye biri stable kuko ubu muri Afrika aracari huko umuntu wese ashobora kumva ko ari president kumva nezerewe akumva ko ata muntu wundi yakiriye ari ashobora kuja hejuru yiwe ngo amuhe impanuro cyangwa agire icyo afata ku bwigenge bw'igihugu cyo cyangwa iki ibyo bisaba ko tuba tugeze kuri demokarasi yo ku rwego rwo hejuru aho ushobora kwemera ko icyumviro cy'uwundi ushobora kumva ko kuja imbere nubwo kitaba gihwanye n'iki wawe
yego be mu gusozera mushike na Gabriel Rufyiri mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'imvuvu zimwe zatumye ibihugu byinshi bikiri mu nzira y'amajyambere bidatera imbere nk'uko byateza gutera imbere mwavuze ikibazo cy'umutekano muke imyaka cumi irahera mu Burundi hakaba ibiza nk'uko mwabyise akamumotera abanyagihugu kuko kenshi na kenshi ibyo biza si nka bya biza bitewe n'ibintu umuntu adashobora guhagarika n'ibiza byategwa n'abantu nyine akamumotera abanyagihugu n'akamumotera abategetsi n'akahe mufise umunota umwe gusa
akamunotera abanyagihugu ubwa mbere nuko batoza kujyana nyabahururu abanyepolitike barakababwira ibintu babanze biyumvire kabiri kuko twasanze abanyepolitike b'abanyafurika benshi n'abasukanyi ibyo babimenye abanyagihugu babyumve biyumvire kabiri imbere y'uko nk'umuntu akubwira ngo uze gutema mugenzawe ukaza kumutema uyu muntu wumva ko yarapfuye ahagaze nibiyumvire kabiri bagira ikintu twita mu gifaransa prise de conscience ibyo bintu rero nibaza kubiza bikadufasha ibyo nabwira abanyepolitike cyane cyane baba bariko baratwara bamenye yuko l'histoire est là ni ukuvuga ibihe birahari kugira ngo bizobacire urubanza baze barakora ibintu biyumvira ineza ya benshi kuko abantu benshi bakora ibintu biyumvira ineza zabo inda zabo abana babo imiryango yabo ibyo bintu rero ntibibereye umurongozi nibaza yuko bugerageza kuzabarashyira ineza ya benshi
reka duhe n'ijambo Eric Nsengimana nawe nyine agira icyo yavuze akamunotera abanyagihugu eka n'abarongozi nk'uko twabivuze duga ku ijambo mu kanya gato umunota umwe
yego akamunotera abanyagihugu nuko bakunda igihugu cyacu bakumva ko ata wundi muntu ashobora kubaka igihugu cyacu atari twebwe nyine umuntu wese akagira akaba akumva ko ari umurundi by'ukuri bakagira urukundo gukundikira Uburundi icyo nita patriotisme kuko bamaze gukunda igihugu ibikorwa bazogikora bazokumva ko bariko babikora nk'uko babikorera umuryango wabo bavamwo w'amaraso hanyuma icyo noterera mu kubijyanye naho n'indongozi ni uko by'ukuri uno munsi turashima ko hari indongozi nyinshi zishyira ubwenge zashyizwe imbere na cyane cyane urwaruka ruheje amashuri urwaruka rukunda igihugu nibaruhe novuga espace de travail baruhu
mwizero ndabona kanya katujanye Eric Sengimana nashaka ndabashimiye cyane rwose kwanya mwatoye kugira ngo mugane ni radio ijwi rya Amerika ndabashimiye namwe mushika ntaye Gabriel Vyiri kukanya mwatoye kugira ngo muduhe ivyimbo vyanyu kubijanye n'ubwigenge turashimiye ingenieur ya dufashe mu ngi ya bw'ivyoma tukadushimiye na Nadia taha ya dufashe kwegeranya ikiganiro turabashimiye mwese turabifurije kandi amahoro n'umugoroba mwiza mubandanye mwigina insinzi y'ubwigenge mu bihugu muherereyemo mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese.